Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Iyi ni radio Nzamba agateka kawe ndabahaye ikaze mu makuru twabateguriye kuri no 20 myandagaro umwaka wa 2026 nakaza kubashimikiye kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bo muri komini Cibitoke mu ntara ya Bujumbura ngo barugarijwe n'abasuma babi babugorovye mbere bakanabakubita gushika naho bamwe basigwa ari ndembe. Nayo muri komine Nyanza iri mu ntara ya Burunga ngo habarizwayo ubukene bw'abigisha. Ivyo biruko mu gihe umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ushira ubihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi ugiye gutangura, abavyeyi barerereyo muri iyo komine bagasaba ko ikibazo gitoregwa inyishu. Muri komine Kirundo mu ntara ya Butanyerera naho abarimyi baho ngo akababaro ni kenshi kubera bakorera mu gihombo, bakavuga ko biva kuba babimbuye hanyuma ikigo Anajesa kiteba kuza ku gihe, ibyo bigatuma umwimbi wabo uhononekarira. Iyo yari incamake inkuru imwe mukwayo ni mukanyi sase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze nkora no makuru tugira duhere kuri ino nkuru iciye ku masonga. Ubukene bw'amazi busa n'ubwimonogoje mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bavuga ko ubwo bukene bw'amazi bwahungabanije ingene abantu basanzwe babayeho mu buzima bwabo bwa misi yose. Muri kino gihe imiryango itari mike iremeza ko ishobora kumara indwi nyinshi itaronse amazi, nko mu makaritiye ya Musaga, Kanyosha na Gaseke ubuye hoho, kurondera amazi meza cabaye ikibazo giteye ubwoba. Abanyagihugu cane cane abakenyezi n'abana bama bariko baragira ingendo ndende baja kurondera aho bokura uturitiro duke tw'amazi. Abadashobora gukora izo ngendo nabo baca bagura ayo mazi mu mabidon, aho usanga ibidon imwe y'amaritiro 20 igurwa amafaranga 1000 canke arenga. Tukiri muri iyo ntara nyine ya Bujumbura, abanyagihugu bo muri komine Cibitoke ngo bararaje ushinga n'ubusuma bwo kwambura abantu no kubaniga bumaze iminsi bw'imonogoji. Bavuga ko abo basuma bamaze iminsi bategera abantu mu nzira bakanabakubita, ngo hari na bamwe mu banyagihugu bakubitwa bagacika indembe. Julien Muzinga abidushikireko.
Abo banyagihugu bavuga ko ubwo busuma bubabangamiye cyane, na cyane cyane abakenyezi n'abakobwa ngo nibo bakunda guhura n'icyo kibazo bagakubagurwa. Bavuga ko niyo batabaza atawuza kubatabara byihuse, na cyane cyane inzego z'umutekano. Bavuga kandi ko basuma bikirika mu mwijima ngo kuko mu ibarabara atamatara abahari. Bagasaba umusitamiri wabo n'ishyirahamwe Jidezo ko bakemurika ikibazo cy'umuyagankuba bakabazanira ibiti by'amatara ku mabarabara.
Iwacu mu Cibitoke ubusuma bwo kukubagura abantu kubaca ibyo bafise mu ibarabara bw'imonogoje n'ukuri. Ubu nta muntu akigenda wenyine atari kumwe n'undi muntu, cyane cyane mu ijoro kuko haba hatabona. Urumva baca bikika mu kiza wasuma mu mwijima, uwo ni umenya aho baje baturuka, wumva bagushikira bakunika bakwambura ibyo ufise. Aho bigeze biteye ubwoba basigaye bitwaza imbugita ni ukuvuga ngo wishinze ukanavuza induru baragusuguta. Rero n'uwo bafashe bakamwambura utwiyiwakoma induru atabaza, nyabasuma baneze keza bagiye. N'abajeje b'umutekano iyo tubatabaje baza kera kabaye ata kintu bagikijije. Uyu musore ya hano nibo basigaye bagendana ubushiri bakitwaza ikindi kintu cyo kwivuna abo basuma. Ni ukuri turasabye musitamiri wacu n'abajeje umutekano ko mu gihe habaye ikibazo nk'icyo boza barihutire gutabara, natari uko abo basuma turabona batabyurusha mu minsi basutangura kuza barica abantu.
Mu ruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone musitamiri wa komine Cibitoke kugira ngo agire icyo ashikirije kuri iki kibazo turamukena.
Inzamba.
Amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu ntara ya Burunga, aho amakenga ari menshi mu bavyeyi bo muri komine ya Nyanza. Imvo ngo ni kubera umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi ugiye gutangura, amashure atari make yo muri iyo komine agifise ubukene bwinshi bw'abarimu. Abo bavyeyi bagasaba abategetsi babijejwe kwicarira ico kibazo amazi atararenga inkombe. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Georges Kibogora.
Abavyeyi bo muri iyo komine ya Nyanzaraka bafite ubwoba kuko babona umwaka w'ishuri wo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ushira wo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi ugiye gutangura, kandi amashuri atari make afise ubukene ntangere bw'abarimu. Icyiza gisongera isibe ngo ni uko nabo bake bariho baguma batakazi bakaja kurondera aho boronka gashara kizununuye
tabona ko tajina n'ikintu cy'ikirenga neza koko twebwe nk'abavyeyi turafise ubwo abana bahejeje amashuri umwaka bafite abayigisha bakota kivi wenyine babaye baye koko nabo nyine baguma bakaheba bavuga bakinye nta kintu turiko turaronka hanyuma n'abigisha bariko barigira tugaca tugira ubwoba tugira tuti mbega ko nabo gusubiriza bagiye mu minsi iheze bataraboneka mbega umwaka tugiye gutangura bizoca bigenda gute ngo tuvukana turumva abigisha n'ubu baguma bagenda tugenda ku munsi ku munsi.
Ikibabaza abo babyeyi ngo nuko abarimu baguma bagenda badasubirizwa kandi abategetsi babijejo baguma bababwira ko abarimu bagiye kongerezwa mu mashuri.
Leta yo nta na kimwe iri kurakora tugomba bivugwa gusa gusa uyu munsi nta kintu na kimwe kiriko kiravuga. Ubu rero turiyumvira mbega dufite leta ivuga isezerana kugira ngo ibintu ishyitse idashyitse ibyo yasezeranye cyangwa irasezerana. Ira ibera iraryoha era abantu ko mbona byose cyateye ibifaranga mbega umukuru w'igihugu abivuga kwiki.
Uruganda rwaragiye inzamba agateka kawe twarondeye abajejwe indero muri iyo komini ya Nyanzalake kugira ngo bagire icyo bavuze kuri ayo makenga y'ababyeyi ariko ntitwashoboye kubaronka.
Jean Georges Kibogora urakenuye nayo mu ntara ya Butanyerera abarimyi bo muri komine Kirundo ngo barahagaritswe umutima no kuba bariko bakora bahomba. Ibyo ni mu gihe abimbuye ibigori ubu benshi byabononekariye ko bagahitamo kubishora ku mafaranga make ku baguzi basanzwe. Abo barimyi bagasaba ikigo Anajesa ko cuza kiraza kugura umwimbu wabo utarabapfira ko. Ido Nido na Alexandre Niyungeko.
Abarimyi bo muri komine Kirundo barababazwa n'ukononekara kw'ibigori iyo bimaze kwimbugwa. Bavuga ko guteba kw'abaguzi baza kubitwara bituma ibigori bibungwa canke naho bigaterwa n'udukoko, utyo ngo bigaca bigurishwa ku giciro kiri hasi cyane ugereranije n'ico bari biteze. Umwe muri abo barimyi avuga ko vyatumye ahomba igice kinini c'amafaranga yari yiteze kuronka ku mwimbu wiwe.
Kwimbura ibigori bikononekara ni kimwe mu bibazo bikomeye biriko biratubangamira muri iyi minsi. Twarimbuye ibigori byinshi turashyira ku rugero rw'umwimbu Anajesa idusaba ariryo toni rimwe, ariko ikibazo cyabaye ni uko Anajesa yatebye kuza kubigura. Igihe twari turindiriye ko iza kubitwara, ibigori byacu byatanguye kononekara. Kuri jyewe ibigori byari byatanguye kungwa, hatangura kwinjiramo n'udukoko, ku buryo byari bigoye kubandanya ndabibika. Cyafata ingingo yo kubijyana kubyidandariza ku isoko, naho nari nzi ko ngiye guhomba. Nashaka gusa kuronka n'utwo duki kugira ngo ntahava kumviramo n'umwimbu wanjye. Mu bisanzwe iyo dushoye ibigori ikiro kimwe tukigurisha hagati y'amafaranga 2,300 n'2,500, ariko kubera ko ibigori byari byatanguye kononekara no kuzanamo udukoko ntarusu bigura ku mafaranga 1,000 gusa ku kiro. Ibyo byatumye mpomba amafaranga n'ukuri atari make. Birababaje kubona umurimyi akora cyane agashora amafaranga menshi mu burimyi akaronka umwimbu mwiza, ariko akaza kuhahombera kubera umuguzi yatetse kuza kutwara uwo mwimbu.
Abo barimyi basaba ko umwimbu wabo wogurwa ku gihe kugira ngo birinde ko wononekara kandi umurimyi ashobore no kuronka umwimbu w'ibikorwa byiwe.
Akaba ari kuri iyo nkuru ya Alexandre Niyungeko duciye dusoterera amakuru twari twabateguriye kuri uno wa kane. Mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye, bakoze na bagenzanje bafashije kuyatororokanya kuri mikro. Mwari kumwe na Pierre Gahungu, nkabaza bike banuye naho utaha.